iri n'izwi rya Amerika. Izwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatanu tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2019 kuri mikro muri kumwe n'Ange Fidel Niyongabo. Umugambwe Congrès National pour la Liberté mu mpfunyapfunyo CNL w'umunyiye politiki atavuga rumwe na leta mu Burundi Agathon Rwasa waremewe gukorera ku mugaragaro mu Burundi.
Ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire n'imigambi yacu ingendo shasha.
Uyu ni Agathon Rwasa yoboye umugambwe Congrès National pour la Liberté mu mpfunyapfunyo CNL. Turavuga no ku bigeme bakiri bato bava mu Burundi bahagaritswe ku rubibe rw'igihugu cya Uganda ku bishasha ku ireresi BBC yabongereza iherutse gusohora yerekana ihohoterwa ryoba rikoregwa mu gihugu cy'u Burundi hamwe no ku rugero rw'imigwi ifatiye ku kugene abantu babayeho mu Rwanda yashizweho mu gihugu yavuzwemo ruswa n'akarenganyo rugiye gusubigwamo mu gihugu. Mara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri uyu mwanya. Aloyce,
urakoze Fidel. Ndamutse n'abaduteza amatwi muri Afrika, abatabara, abarovyi, abasirikare bacungera amazi hamwe n'abahinga baba polisi ejo kuwa kane bari bakirondera abantu 43 babuzwe irengero bagwiriyemwo abamuka muri Benin n'inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu ruzi Niger nkuko bishikirizwa n'abategetsi. Ubwo bwato bwibiye inyuma yaho hadukiye umuyaga ukomeye cyane muri district ya Sambira mu manuka bushira uburengero bwa Niger mu gatondo ko ku munsi wa gatatu busigaje imetera 200 ngo bushike ku musozi. Abantu 32 baratabawe, abandi 43 ntibaraboneka nkuko bishikirizwa n'abategetsi bo muri ako karere. Bari mu bwato bava muri Benin berekeza muri Niger. Imvo yatumye buzama ngo nuko bwarimwo abantu umurengera. Abasirikare bashika 40 barishwe ku munsi wa kane mu ntara ya Kashmire mu Buhindi igihe umwiyahuzi yari mu modoka itezwemo bombe agongeye imodoka za gisirikare. Icyo gitero ku basirikare mu ntara ya Kashmire cyabaye ku miduga ya gisirikare 70 yari mu ibarabara iri mu rugendo ni hafi y'umurwa mukuru w'iyo ntara. Iki gitero gishobora kunyura imigenderanire atako yari yifashe hagati y'Ubuhindi na Pakistani. Mu gihe Ubuhindi bwagiriza Pakistani guha indaro no gufasha abarwanyi b'umuhari Jaish e Muhammad bagaba ibitero mu ntara ya Kashmir, igitigiri cy'abafa kirashobora rero kuzokwiyongera kuko benshi mu bakomeretse muri icyo gitero bababaye cyane mu bitaro aho bariko barakurikiranwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump aratangaza ko igihugu kiri mu bihe bikibangamiwe kugira ace inyuma ya Kongere ya Amerika abone kuronka amafaranga yo kubaka uruhome yifuza ko kuzibira abimukira binjira bava muri Mexique batubahirije amategeko. Sena hamwe n'inama nshingamateka za Amerika bemeje itegeko ririmo amafaranga yo kubaka igice gito cy'uruzitiro ku rubibe Amerika ihana na Mexique, kandi baza barurungikiye Perezida Trump ngo arusinye. Bitekanijwe ko aryemeza kuri uno wa gatanu kugira ibikorwa bya leta ntibyongere guhagarikwa. Inyuma y'ibiganiro hagati y'impande zibiri mu migambwe yose bamuhaye umuriyari umwe n'ibice bitatu w'amadolari ari munsi cyane y'imiliyoni imiliyaridi 5.7 yari yasabye ubwa mbere. Gutangaza ko igihugu kiri mu bihe kibangamiwe biha Trump ububasha bwo gukura amafaranga ahari hose mu kigega cya leta akabona kuyakoresha mu kubaka uruhome. Mu gihe yotangaza ko igihugu rero kiri mu bihe kibangamiwe, abademokrati barahiga ko baca bamwitwarira mu butungane umugambi we wo kubaka ugo ruhome ukabura bangiriye gushika ubutungane bugize icyo bushikiriza kuri ivyo birego. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaremeje kandi ejo kuwa kane William Barr yashikirijwe na Perezida Donald Trump kuba umushikiranganji w'ubutungane. Azokurikirana amatohoza ariko arakorwa n'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller kuruhara uburusiya bwa bwaragize mu kwivanga mu matora hamwe n'imigenderanire yoba yarabaye hagati y'uburusiya n'abegereye Trump. Barr yigeze kuba n'umushikiranganje w'ubutungane muri leta ya George H. Walt Bush inyuma yo kwemezwa n'abasenateri bose hari mu mwaka w'1991. Abasenateri nka bose umugambwe w'abademokrate bari bateye kubiri n'igenwa ryiwe naho bashima ivyo yaranguye muri kahise. Bafise kandi amakenga ko ashobora kwifatanya n'uruhande rwa Perezida Trump mu kuburizamwo amatohoza Mueller ariko arakora. Kuchicharo chao ni umushikiranganje wa Venezuela jeju migenderani na makungu Jorge Areaza yatanga jejo kuwa kane kwa rikara kora urunani kwa ba diplomate babona kore tazumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu biriko birarenga akarimbi ku masezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni abuza kwivanga mu by'igihugu. Areaza yarakikijwe n'abadiplomate bava mu bindi bihugu 16 birimo Burusiya, Ubushinwa, Korea ya Ruguru na Cuba igihe yaganira n'abamenshi makuru ku cicaro cishiramwe mpuzamakungu ONU. Ibihugu birabandanya gushyigikira leta ya Nicolas Maduro muri Venezuela mu gihe hari ibindi bihugu bishika kuri 50 birongowe na leta z'umwe za Amerika, byemeza umukuru w'inama nshingamateka Juan Guaido ko ari we mukuru w'igihugu. Uwo mushikiranganji yavuze ko uwo murwi w'abadiplomate ugiye gutangura mu minsi mike gukangurira ibindi bihugu kugira bibone ibihe bibi abanye Venezuela barimo.
Urakoze ya Royce ku makuru wejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere. Ikigo cha leta ya Uganda gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kivuga ko ku munsi wa kabiri cyahagaritse ku mupaka wacu abantu bagera ku ijana bava mu Burundi bariko binjira muri Uganda, ariko benshi bakaba barabakobwa bato batari bazi iyo bari bagiye n'uwari abatwaye. Inkuru y'Idonido tuyikesha umumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi.
Umuvugizi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu Jacob Siminyu yabwiye Ijwi ry'Amerika yuko kuwa kabiri wa kino cyumweru basubije inyuma hafi abantu ijana biganjemo abagore n'abakobwa bari bari mu mabisi abiri atwara abagenzi ya kompanyi ya Trinity bagerageza kwinjira muri Uganda bakiye ku mpaka wa Mutukura igihugu gihanye na Tanzania. Bwana Siminyu yasobanuriye uko abo bantu bari bameze.
They were mostly young ladies and some of them under age. They didn't know where they are going. They didn't know what they are going to do.
Ati abenshi barabakobwa b'urubyiruko kandi bamwe muri bo bari hasi imyaka 18. Ntabwo bari bazi iyo bajaga, ntibari bazi icyo bajaga gukora, kandi ntibari bazi n'impamvu bari bari mu rugendo. Ubwo twabavugishaga hari undi muntu bari bazi bose bagiye bavugaho dukeka ko ari we wari uri muri uwo mugambi wo kubacuruza. Turacyakora amaperereza sesuye tuzi ko hari ikipe y'abantu bari inyuma y'ibi bikorwa. Mu gihe gikwiye tuzababwira ibizava muri ayo maperereza. Uyu muvugizi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu yongeye ambwira impamvu bahagaritse aba bantu bakanabasubiza aho bari bavuye, kandi anavuga ko Uganda igerageza uko ishoboye kose kurwanya icyaha cy'icuruzwa ry'abantu.
They were suspected victims of human smuggling and human trafficking, and it's a vice that we are trying to fight.
Twakitse ko bari mu rwego rw'abantu bibwa kandi bagacuruzwa, icyaha turimo kugerageza kurwanya twivuye inyuma nk'igihugu. Abantu benshi bagera muri iki gihugu twababaza iyo bagana bakaba batahazi. Bamwe ariko batubwira ko barimo gukomeza mu bindi bihugu nk'iby'Abarabu kuhakorera. Twagiye tugira n'abandi basubizwa inyuma bageze muri Kenya ariko baranyuze hano. Rero aba twasubije inyuma twabikoze mu rwego rwo kugerageza guhasha icyaha cy'icuruzwa ry'abantu.
Stopping them at the border was a way of fighting smuggling of persons and trafficking.
Yongeye ko abashinzwe umutekano mu gihugu cyane cyane ku mipaka hamwe n'abakora ku mipaka bose batojwe bihagije kugenzura no kumenya abantu bari mu rwego rw'abacuruzwa, kubera ko Uganda yikoreshwa kenshi n'abacuruzi b'abantu kugira ngo babageze mu bindi bihugu. Yanavuze ko hari abandi bantu bari muri ayo mabisi baza mu kazi gasanzwe bo ko bemerewe bakomeza n'urugendo rwabo imbere mu gihugu. Nahamagaye ambasaderi y'u Burundi muri Uganda Bwana Jean Bosco Barege kumubaza ku banyagihugu be bakorerwa ibi byaha, avuga ko nawe ko yabyumvise ariko atarabona ibisobanuro bihagije. Yongeraho ko niba koko ubutegetsi bwa Uganda bwahagaritse abo Barundi muri urwo rwego cyari igikorwa cyiza. Ku yandi makuru yiyongeyeho, yambwiye ko nohamagara abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tubabaze ukuntu abo bantu bemerewe gusohoka mu gihugu batazi aho bagana. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ejo ku munsi wa kane bwarekuri uyu mugambwe Congrès National pour la Liberté CNL mu mfunyapfunyo w'umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Agathon Rwasa gukorera ku mugaragaro. Umushingamateka Agathon Rwasa agisaba gutangaza umugambwe mushasha yari yashatse ko witwa FNL Amizero y'Abarundi. Ubushikiranganje bumwankira buvuga ko atamigambwe igira amazina sa. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nininahazwe, Agathon Rwasa yatanguye amubwira uko yakiriye iyo ngingo.
Yatevye mugabo byashobotse twabyakiriye neza. Na kajyo keza turose kuko shobora natwe gukora politike ku mugaragaro, umuntu adahura n'ubundi ngo amwagirize ngo inama zitazwi n'amategeko. Tukibaza rero yuko kizoba n'ikintu cyiza ku matora yimirije y'2020.
Ubwo ruhusha bivuze ko birangiye ubunye mugiye gukora ku mugaragaro canke hariho ibindi bica bikurikira imbere yuko gukora ku mugaragaro bitangura?
Iyo bamaze gusinya igangingo bamwitse ku burenganzira mutangura gukora, abavugaye ahacu kwitunganya twebwe nyine ubwacu tukeneye gukora inama no kubimenyesha ubutegetsi kugira ngo bafate ingingo zibereye mu bijyanye n'umutekano cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose cyaba gikenewe.
Ivyo tubona nuko umugambwe wanyu ko mwari mwarawiyumviriye bigitangura izina ryahindutse, nivyo vyoba vyarabaye inzitizi imbere kugira ngo ntimushobore guhabwa urwo ruhuca rwo gukora?
Cyo gihe mwana ko twari twipfuje gushinga umugambwe tuwita Front National pour la Liberté FNL Amizero y'Abarundi, bashavuga bati oya hari iyindi migambo yitwa FNL n'ibiki bintu hamwe n'ibyo. Twe twavuze tuti icyo nicyo ikibazo turakura kuri iyo FNL mugando bundi ngo hari abace baca kuvuga yuko nabo ngo nimba ari mu ndirimbo zabo nimba ari mu vyiyumviro byabo ko bafitemo icyo kintu ngo Amizero y'Abarundi. Nanye turavuga tuti iyo singorane igikuru nuko tworonka urubuga dukorerako hanyuma turumvikana nabo dusangiye ibikorwa. Dutanga rero iryo zina rishasha rya Congrès National pour la Liberté. Uyu munsi rero batwemereye yuko rero dushobora gukora ku mugaragaro atawukebaguza.
Congrès National pour la Liberté n'umugambwe mutegekanya ko ushobora kuja munani nka Amizero y'Abarundi canke mubona ko muzokora nk'umugambwe gusa, ivyina ni mukaba muravyihojeje?
Umugambwe urashobora gukora ari wowe wonyene. Mugabo umugambwe kandi urafite uburenganzira bwo kwiyunga n'iyindi migambwe hageze amatora, bivanye n'uko urubuga ruzoba rumeze. Icyumviro cyo gushyira ingufu hamwe twe tucakiriza yompi kuko nubundi icyo duharanira ni inyungu z'igihugu. None urose abo mufatanya urugendo ku ntumbero imwe wo byankira iki?
Congrès National pour la Liberté icivugo cayo co cahindutse bivanye n'icari kihari ubwa mbere canke mwagumije kuco mwari mufise?
Ya icivugo naco nyine twarameze nk'abahinyanyura kugira ngo ntiduhugu itwazo umuntu n'umwe, ntitwosazira mu mpari ku bintu usanga atani cyo byokungura.
Inyuma yaho rero umugambwe wanyu wemerewe gukora umugiye gushimikira kuki?
Ubwa mbere na mbere nuko tubanza kwitunganya kugira ngo inzego zijyeho hisunzwe amategeko n'amategeko arugo bagiye nk'umugambwe. Ubwo uvuga yuko yihuta tubwirizwa gutegura ikoraniro kaminuza kugira ngo icyo kibazo cy'inzego kive mu nzira. Kigira kabiri ni ukugerageza gushikira abanyagihugu hirya no hino mu mihingo yose y'igihugu byatubasigurire n'imigambi yacu ingendo shasha dushobore kwitegura, tutavuga ngo hariho umugambwe ku izina ariko umugambwe ari umugambwe uri mu banyagihugu hari abanywanyi by'ukuri bashobora kuba bawiyumvamo bakawukorera bakazona uhunda n'amajwi.
Umugambwe wanyu wemerewe gukora ku mugaragaro mu gihe abanywanyi banyu vyakomeje kuvugwa ko bahohoterwa mu mpande zitandukanye z'igihugu c'u Burundi, ndetse gushika n'ino saha hariho n'abakiri mu mvuto. Hari ico ukwemererwa gukora ku mugaragaro ku bwanyu mubona kizohindura kuri uko guhohoterwa canke ku gutunganirizwa ko bari mu mvuto batandukanye?
Hari ico bishobora guhindura mu buryo kumbure abahora bitwaza kubona n'abantu bahuye bariko bararamukanya bagaca bavuga ngo bari mu manama atazwi n'amategeko. Hari n'icyo bizohindura ku bantu bahora bafata abantu nk'uko umenga bobo s'abarundi nta burenganzira bafite bitwaje ngo nta mugambwe barimwo, kuba baragize ibibazo bagapfungwa. Tuzobandanya dusemerera tugerageze dusabe ko baronka uburenganzira bwabo, kuko ibyo aribyo byose nta muntu w'ugupfungwa. Nimba umuntu yakoze ikosa bakamufata bakamufunga, igikuru si ukuvuga ngo umeze mu nyororo. Nimba byo kuri bafite ibyemezo ni uko bamushyira imbere y'intahe, bimwagiriye agatsindwa nta kundi yohanwa. Mugabo bibonetse ko ari bya bindi by'amaremerentanya, nta mpamvu y'uko umuntu yopfundira mu nyororo. Ni byiza abantu bose bidegembe.
Honorable Gwasa, umugambwe wanyu mushasha Congrès National pour la Liberté uzotanga umukandida amatora yo mu 2020.
Sino cyamvuga ngo yego cyaje ngo uvuge ngo oya. Mugabo ikizwi nuko mu bijyanye n'uburenganzira bwa politiki, iyo abantu bafite uburenganzira bwo gutora n'ubwo kwitoza baba bufite, ibyo rero tuzoraba icyo gihe kigeze, nitwasanga bibereye, nitwasanga bishoboka tuzobikora, kuko n'uburenganzira duhabwa n'amategeko.
Honorable Agathon Gwasa, muramutswa guhera uno munsi mugambwe mushasha Congrès National pour la Liberté ari CNL mu mfunyapfunyo, tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanye ndabakengurukiye kuri kano kanya mumpaye ko guteramana namwe n'abumvirizi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'uyu munota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'uyu munota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu Burundi kandi umushikiriza manza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yatangaje ibishasha ku ireresi BBC yabongereza iheruse gusohora yerekana ihohoterwa ryo barikoregwa mu gihugu. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse yakurikiye ikiganiro cyashikirijwe abamenyesha makuru Bujumbura ejo kuwa kane.
Inyuma yaho leta y'u Burundi yamirije ireresi ijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazina muntu yerekanywe kuri televiziyo y'abongereza BBC mu ntango z'ukwezi kwa 12 k'umwaka uheze, ubutungane buvuga ko ofisi ibyemezo bibandanya kugaragaza ko ari kinyoma. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi avuga ko ari umusore yitwa Mugwaneza Patrick yemanga ko yafadikanije n'abandi mu ikogwa ry'igyoreresi bivugwa ko ari ububeshi.
Uyu rero akaba aherutse guhagarikwa nawe yitwa Mugwaneza Patrick aremanga ibiri muri iyoreresi, akavuga ukuntu yateguwe igahingurwa, akavuga nabo bayiteguranye hamwe n'ababafashije. Aravuga ko yateguriwe mu gihugu cy'amahanga ndetse akanamenyesha uruhara yakinye aho yigize umukozi w'igendereza, abandi nabo bakigira abapolisi. Mu byo yamenyesheje kandi ni uruhara rwagizwe n'umwe mu ndongozi z'amashyirahamwe yigenga asanzwe aronderwa n'ubutungane ku byo yakoze mu migumuko yo muri 2015, nawe akaba ari uwitwa Pacifique Nininahazwa. Uwo rero ngo niwe yafashije guhuza abamenyeshamakuru ba BBC bahinguye ivyo binyoma hamwe n'ababikinye harimo Mugwaneza Patrick.
Inyuma yaha umushikiriza manza akizigenza wa Republika amaze gutangaza ibi, umuvugizi mu bushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye yaciye asaba abamenyeshamakuru ko boja kuraba o Patrick Mugwaneza ahafungiwe mu biro by'igendereza. Akaba yanemerewe kugira icyo ashikirije ku bijyanye n'uruhara yagize mu itegurwa ry'iyoreresi.
Hari umugenzi wanje yahunze aza Kampala kira kinagiye ava yuko zijya evenement ziba zo kuri ijya nzu hamara mwakiriye, niwe yigeze kubonana n'abantu muri Sheraton hama babonanye. Je naje amproposa yuko nshobora gukina hole yuko nabaye umudetene muri ijya nzu, akabona hari undi mugenzi wanje yitwa Jamal nawe amuha hole yuko yabaye umupolisi yaracunze muri ijya nzu hama akanarukana mvuye muri ijyanzu. Amenyeshamakuru ba BBC baje inshuro zibiri, inshuro ya mbere baridondoranye baratubaza uko byagenze mugabo bashi batubaza separema umwe wese ukwiwe, hamaje ibyo bambajije kubyonze kunywa nabaye mu deteni hajya n'ukuntu nahavuye igihe nafatiwe n'uwafashe hama n'uwankuye hajya n'ukuntu nahavuye.
Uyu yavuze ko yitwa Patrick Mugwaneza avuga ko yafashwe itariki 20 z'ukwezi guheze agafatirwa muri quartier ya Mutangano iri mu gisagara cha Bujumbura. Ikitagaragara neza ni ingene yagarutse mu Burundi n'icyatumye agaruka kuko avuga ko yari yarahunze mu mwaka wa 2015 akaba yari yahungiye Kampala mu gihugu cya Uganda ari naho umushikiriza manza mukuru avuga ko hatunganirijwe igice kimwe cy'Yoreresi ikindi Bujumbura. Uyu musore anavuga ko amamuko yiwe ari muri komine Busoni y'intara ya Kirundo ariko rero mu bamenyesha makuru ntawashoboye kubona ikarata ndangamuntu yiwe. Uko biri kose umushikiriza manza wa Republika avuga ko azohanwa hisunzwe amategeko mbere nabo bafadikanije gukora icyo cyaha bakazobandanya barondegwa kugira ngo nabonyene bahanwe. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Twagerageje gushaka Pacifique Ninine Hazwe avuga ko ariwe mbarutso y'iyo RRS ya BBC ntiyitaba telefone yiwe igendanwa.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mubandanya gukurikirana ibiganiro vyacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mu Rwanda urugero rw'imigwi ifatiye ku kugene abantu babayeho bita imidehe yashizweho mu gihugu yavuzwemo ruswa n'akarenganyo rugiye gusubigwamo ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu bwatanguye gutororokanya ivyiyumviro bizoshingirwako mu gusubiramwo urugero rw'iyo migwi. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Kenshi iyo hagize umuyobozi usura abaturage asanganizwa ibibazo by'uruhuri, abaturage bagaragaza ko babiterwa no kuba barashyizwe mu byiciro by'ubudehe buhabanye n'imibereho yabo. Bivugwa ko abaturage aribo bagira ijambo mu kwishyira mu byiciro, ariko benshi basobanura ko ibyo bishyiramo babiheruka bakiri mu nama z'imidugudu, nyuma bikazasohoka barashyizwe mu bindi byiciro batifuzaga.
Bagiye badushyira nko mu cyiciro cya gatatu kandi nta kintu ufite ushingiyeho, nta gatunguro ye ntaki. Ubwo rero no kuvuga ngo icyiciro cya gatatu senyishimiye narajure ngo bankire no mu cya kabiri biranga. Urigeze mu rugo mbese kubona naho ntuye nta guhankwiriye.
Mu nama Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangije kuri uyu wa 14 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'izindi nzego bunguranye ibitekerezo hagamijwe gukusanya ibizagenderwaho mu gushyiraho ibindi byiciro bishya by'ubudehe. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Profesori Shyaka Anastase yavuze ko ibyiciro bishya bizashingira ku bitekerezo by'Abanyarwanda. Minisitiri Shyaka yakomeje avuga ko Abanyarwanda bakwiye guhindura imyumvire kuko ikigamijwe ari ugushyiraho ibyiciro bikora kandi bitanga ibisubizo bigabanya ubukene mu Banyarwanda. Mu mvugo ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu humvikanyemo ko ibyiciro bishya by'ubudehe bizabamo impinduka zigamije gushishikariza abaturage kwigira no gushakisha uburyo bwo kwiteza imbere aho guhora bateze gufashwa.
Ibyiciro byose bizajya ntabwo amazina ariyo kamara, ariko igikomeye ni uko ibyiciro tuzashyiraho tuzaba dufite ibipimo byumvikanyweho bitandukanye ikiciro n'ikindi. Ariko ikindi gikomeye cyane nuko wasangaga bitangiye no gutera ibibazo abantu bavuga ati birakorwa nabi, abakenye cyane si babona ubufasha dushingiye ku mikoro akarere cyangwa igihugu gifite tumenye abo dushoboye gutera inkunga naba. Ariko nanone dusa n'abagirana n'amasezerano se bazagutera inkunga ufite amaboko yombi uri muzima uri umusore imyaka 5-10 ese ni byiza kugereka Bruce na Minerval kuri ibyo bintu by'ibyiciro. Ibyiciro ko ari cyo umubyeyi n'imibereho y'umwana niba yifitiye ubwenge kuko atakomeza akabona ibyo ahabwa n'igihugu. Turagira ngo abantu nubwo hari ubufasha leta izatanga nta gisimbura ko umunyarwanda yari akwiye kubaho yifashije agafasha n'umuryango we.
Wumvise imvugo ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse n'izabatangiye gutanga ibitekerezo muri iri vugururwa ry'ibi byiciro. Birashoboka ko mu byiciro bishya biteganijwe kujyaho bitazashingira ku byo gufasha abaturage guhabwa ubwisungane mu kwivuza, kurihirwa amashuri, kuko ari byo akenshi wasangaga abaturage bashyize imbere.
Naho ubundi rero baraduhakaniye ngo ngo nta mafaranga ngo nidutanga amafaranga ngo turifashije ibyo twifashije nibyo ntazi nta sambu dufite turabantu 9 n'ibihumbi 28 dutanga noneho kujya ngo ayo mafaranga azaboneke urumva ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo kurya ni ukubiparika kubera kurwara kugeza igihe uzabona bya 2025 uhaboneka nk'icyatanu tukarya 5000 tukakibika kugira ngo tuzagere kuri mituweli ko mituweli irakomeye mu rugo
habayeho kwigomwa kurenza urugero kugira ngo tubone mituweli no kwibabaza rwose
ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2017 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB bugaragaza ko abaturage basaga 50% batishimiraga ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo kugeza ubu hari hasanzwe hakoreshwa ibyiciro 4 biriho kuva mu mwaka w'2016 mu cyiciro cya mbere ari nacyo gifashwa cyane harimo abantu bagera kuri 1,500,000 ni ukuvuga abagera kuri 16% by'abanyarwanda bose cyiciro cya kabiri cy'ubudehe cyari kirimo abagera kuri 3,000,000 zirenga basaga 29.18% by'abanyarwanda icya gatatu cy'ubudehe cyo cyarimo bangana na 5,566,000 bangana na 53% by'abanyarwanda bose mu gihe cya kane kirimo abaherwe cyari kigizwe n'abantu 58% gusa bangana na 0.5% by'abatuye igihugu Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ivuga ko igiye kwegera abaturage muri buri mudugudu kugira ngo batange ibitekerezo ibyiciro bishyashya bizaze bishingiye ku byifuzo by'abaturage Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu Tangi jambo, mubanya jihugu yo Yabayi, isubizo chachu Yala tangi jambo, abarundi tuliruhusa Mugushikiriza icyo tugona Turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye igisubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze Yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye isubizo cyacu Mu gukerera igihugu cy'u Burundi Yabaye isubizo cyacu
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya ahaniho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.